Mukuru w'Imana ni hurunani gwakina urukino gwa nyuma aho gwatsinze umugwi wa Gendarmerie Nationale Basketball Club wo muri Madagascar ku manota 112-56. Gwabaye urukino gwa kane urunani rutsinze mu nkino zine gwategerezwa gukina. Inyuma yo kubona ayo manota 8-8, umugwi w'urunani waciye uburenganzira bwo kuzitabira inkino z'amajonjoro ya kabiri yiswe Elite 16. Izo nkino atagihindutse nkuko tubisanga ku rubuga rw'ishyirahamwe rya basketball muri Afrika FIBA Afrique, biteganyijwe ko zizotangura igenekezo rya gatanu gushika rya 17 z'ukwezi kwa 11. Igisagara cya Abidjan muri Cote d'Ivoire nicyo cyonyine kimaze kumenyekana ko kizakira izo nkino mu kurindira ko imigwi imenyeshwa ahandi izokinira. Elvis Hakizimana icegera cy'umumenyereza w'umugwi w'urunani inyuma y'izo ntsinzi zine kuri zine arerekana icyabafashije gushika kuri izo ntsinzi.
Twarubatse ekipe gushasha hari abo twari dufite, twatanganye saison hagiye ibujumbura n'amaplayoff yiyongeye ko amaherema abiri aje kuhanforsa ayo maherema rero yumvikana mu gihe bikenewe yuko amaposta amwe amwe aba hanforse rero ayo maherema yaje twasanze ahuye n'ibyo dushaka ni ukuvuga yaba muri création ya jeu yaba mu kwikarta cyangwa muri défense kuronka aba mu pivot akomeye ashobora gusunikana ashobora kudufashira abahobo mu intimidateur ivi niyo profil twe dukeneye kandi urabona yuko byagenze uko nyine hama bahuye nabo tuba dufise bica bituma ikipe imera neza.
Uwo mumenyereza aremeza ko akazi kabaraririye muri Elite 16 katoroshe ariko ko bagiye kwitegura. Amenyesha kandi ko basanze ari ngombwa bazogura n'abandi bakinyi kugira bitabire iryo higanwa biteguye bihagije ibizobafasha gushika ku ntumbero yabo yo gukina inkino za nyuma za bal.
Waracyita cyo gufata umwanya kugira ngo turabe ibyo dukeneye turabyagoranye bitageze neza ntibishobora kubura turabe aho dukwiye kongereza ingufu. Tubaza yuko tuzofata akanya gakwiye hama dukorane n'abarongozi dukorane na staff tekinike y'iwacu dutore inyishu ari nk'umukinnyi umwe cyangwa babiri nyibanyemo cyangwa batatu urumva ni ibintu byo kurabira hamwe igihe kiza nticagera. Ntabuza ariko tugeza kuzokwira forsa bien sur tugeza kwameliora ekipe amiruhande y'ibyonye tukongereza n'amantrenema dukore amantrenema specifique par rapport yo tugiye kuba n'amakipe za tuba bamaze kuyamenya dutegure twongereze ubuhinga turabe amavideo tuzohura strategi twokore yadapte n'ibyo tugiyemo.
Imigwi 16 izitabira izo nkino za Elite 16 izoshyirwa mu matsinda abiri. Muri buri tsinda hazovamwo imigwi ibiri ya mbere. Uko ari imigwi ine izoca ihamvya umunani isanganye mu burenganzira bivanye n'uko yigenjeje kuva iryo higanwa rya bar ritanguye mu mwaka wa 2021. Iyo nayo ni imigwi yabaye ya mbere mu bihugu bya Nigeria, Tunisia, Senegal, Misiri, Afrika y'Epfo, Maroc n'u Rwanda. Iyo migwi nayo uko ari 12 izocishirwa mu matsinda abiri. Ine ya mbere buri tsinda yose hamwe umunani izocihurira muri Afrika y'Epfo mu nkino za nyuma za bal ihiganwa rizoba rikinywe ku nshuro igira gatanu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.